imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa amakuru yo muri gitondo turashikizwa na Aloyce Bigirimana
Rakoze Fidel turahera mu yavugwa muri Afrika intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu icyo ku munsi wa mbere zarateye ikambi y'abasirikare ba ONU mu gisagara cya Dikwa mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria zirukana abasirikare zigota abakozi 25 zongera ziraturira icyo kigo cyose igisirikare cya Nigeria cyavuze ko cyarungitse abasirikare bari mu gisagara cya Marte kiri ku birometero 40 n'indege z'intambara 2 gufasha gutuza abo bagwanyi iki gitero kibaye inyuma y'imyaka 3 abagwaye nyene bateye ikigo cha ONU cyari mu gisagara cha Rane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2018 aho bishye abakozi 3 batanga ifashanyo bongera abanyuruza umukenyezi umwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ababajwe n'ubwicanyi gabaye muri Chade ku munsi w'Imana kandi agasaba ko haba ibiganiro bya politike ubwo bwicanyi gabaye hakoreshejwe inkoho igihe igisirikare cyari ko kiragerageza guhagarika umukandida Yaya Diro Jeru agomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa 4 kuza abantu bashika kuri 2 barishwe abandi 5 barakomereka inyuma yo kurasana kwije umutekano bagerageza guhagarika umunye politike Yaya Diro ku rugo iwe ku murwa mukuru Jamena leta yatangaje ko 3 mu bakomeretse barabasirikare ariko Yaya Diro we yavuze ko bafuye n'abakomeretse barenga abatangajwe na leta kandi ko umubyeyi wiwe n'abandi bavukana bishwe Muri Afrika kandi cyegera cha president muri Zimbabwe Kembo Mohadi yaratanze imihoho cyo ku munsi wa mbere inyuma yo kwagirwa n'icaha cingeso y'ubusambanyi yasavye imbabazi abanyagihugu kubona atabashije kwigenza neza mu mabanga yari yarashinzwe n'igihugu Kembo Mohadi umusirikare w'umukukuruke yagwanye intambara yo guhabuza Zimbabwe yari umwe mu byegera 2 bya perezida muri Zimbabwe
Washington ijwi rya Amerika
mu makungu abakora amatohoza bishyiramwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batazi uko imbohe zafashwe n'impande zerwa n'intambara yabereye muri Siria zimerewe kandi ko biteye amakenga raporo yabo izohabwa kanama ka ONU kajeje uburenganzira bwa muntu ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa 3 iyo raporo y'abagenduzi ba ONU kuri Siria yerekana ivyemeza by'abafunzwe baborizwa igufa kandi n'ibindi byaha bakorewe kuva iyo ntambara yaduka mu 2011 abakoze ayo matohoza bavuga ko byinshi mu byaha byakozwe biri mu mugwe w'ivyaha by'umuntambara kandi bihohotera ikiremwa muntu Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko abandura umugera wa COVID-19 biyongereye ubwa mbere mu ndwi ziheze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku cicaro cya OMS i Geneve umuyobozi waryo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo yongerekana ryibonekeje mu turere twa Amerika ubuseruko bwa Mediterane uburaya hamwe n'ubumanuko bushya ubuseruko bwa Aziya uwo muyobozi wa OMS yavuze ko ibyo bica intege ariko bidatangaje kuko abantu bafashe minenerwe ingingo zo kwikingira ku bijyanye n'icyanco umuyobozi wa OMS yavuze ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika Ghana na Cote d'Ivoire byatanguye gucandaga abanyagihugu bavyo n'icyanco z'umugambi COVAX utumbere kugabanganya ku rugero rungana incancu hagati y'ibihugu
urakoze Aloyce Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi
Jo
inshuti zacu iyi mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikirana kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu ku Burundi turi ku mirongo migufi imetero 25 imetero 31 n'imetero 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika Colonel Charles Sematama yari umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatorotse gisirikare aja kwifatanya n'umugwi w'abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bazwi nka twigwaneho
n'ukwanga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambura inshingano zayo aho bigashigikira abatsemba abaturage nazo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubibaza akarengane niyo yamuzanye n'agatuzanye
Uyo ni Colonel Makanika Michel Rukunda amaze umwaka atorotse gisirikare cya FRDC mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi ejo kuwa mbere amakungu yarahimbaje umunsi mpuza amakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi President Evariste Ndayishimiye agabisha abakuru b'amakomine bose banyuruza amafaranga y'amatagisi ko bashobora kuvanwa mu kazi President Ndayishimiye yaratangaje ko agiye gukurikiranira hafi ibijanye n'amafaranga y'amatagisi yinjira mu kigega cha leta inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yosubizwa mu kigega cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishiriraho inyubako ziterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umunyaga nk'abanyagihugu kuri Imana yiriwe muri komine Buraza indi mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira insinzi yamushikanye mu kibanza cha president mu mwaka ushize Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abastanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ku gihe cyabo carangiye
duheruka kugira ikintu cagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine na kamaramaza gusanga bene igihugu batanga makori akariribwa iyo nyene ntigira shika mu kigega cha komine ahanagira mbere nga babura matari na bamusitanteri kuvuba tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurusha mwahora muronka uwo musitanteri azaca tanga imiho atawirwa ramwirukana kubera iki turinda kuvuba Bujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubadaye tumuhemba ariko anyonora ituga ry'igihugu musitanteri kanura babura matari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze umenye yuko ariwe uzofata kuko ntibatubereye igishisho
afatiye kuberutse kwemezwa n'umushiranganje jeje ntwara yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga 120 Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe rikome rwanyigiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega cha leta yibwa angana n'ayikoresha kumwaka
mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3 iyumviriro tugiye mu makomine 119 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho ne tuvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyari arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ivyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure zangwara abagiriki bakera batoye z'ukwipfuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko indani banga bitabangikana
nabo badahuriza ku gitegiri na president Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyari zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utaje
na kamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 25 zagiye ahareho ndabagabishije basitanira bimenye ubu ni babenye naribo baja gupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanira ahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde ahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hasho ashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka. Nimwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rukacha turi ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye. Ayo mahera yokoze iki?
Rufita twarabwo ko mavuga ko ushaka kugwanya igiturire yakwiye guhera mu nzego zo hejuru z'igihugu.
Ahubwo nibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe urikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga aba bantu inguvu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni n'ukuri barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru n'amashiga mateka nkenguza mateka inzego z'igihugu zose aho bajera amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basombye inguvu leta
mukurindira kwizo nguvu zera kumbure president ndayishimiye amenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongo yazobaha mu misi za azotanga ikigongwe kumbo hezitandukanye kugeza barishise ntijya nyuma
nagira ndambwire buca dusora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovaye uwuzi ko yivye atayarishe ntazovaye nahazwa kwije bikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazova yatamuhayo ndishi akababaro
ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga wa nyigiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi bya mbere muri Afrika naho biruko kuva mu mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zigwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganje bw'intwari bereye ariko bwobwo president mushasha akaba yarabufuse eroje uri ka neza ijuru rya Amerika
urakoze eloge
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
radio communautaire de la voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
radio ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
radio communautaire la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
nayo kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda himyiteguro yo gushingura Padiri Obade Rugirangoga iriko iraba kuri Centre Ibanga ry'amahoro umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yaranyarukiyeyo maze adutegurira iyi nkuru
Na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere y'uko umurambo wa Padiri Ubaridi Rugirangoga ugezwe mu Rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Imihanda yerekeza kuri Isantere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo ku ibanga ry'amahoro ubwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa diyosezi gatulika ya Cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere Padiri Habimana Baridi ayobora santere ibanga ry'amahoro
nagera hano irusizi aranyura muri eveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakorera gutumwa ndetse ni ibanga ry'amahoro ni warishinze naho abakristo baza kuba bahari tumusezereho naho harabisengesho hagitambo cy'amisa kiri guturwe none
Padiri Rugirangoga Ubaridi yamamaye hanini biturutse ku nyigisho ze zisa na mitima n'ubwiyunge kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye ijwi rya Amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona yizitabirwa n'abantu bake cyane
amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganya umubare muto cyane w'abantu baherekeza uwitabye imana turimo gutoranya ko bigoye rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake na muryango we bakeya na bihaye imana bakeya ntabwo imibare none hanyifite neza kuryo natanye guhariko tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19, iyi santere ibanga ry'amahoro ubwe yashinze, benshi bafata nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza Imana, ntabwo ikigendwa nka mbere. Ariko kandi iyo uhageze, ntubura bake baje kuhasengera. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo.
Ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko, ariko nyine iyo bitaba itegeko n'abana twari kuzabaza umubyeyi wacu rwose. Ibikorwa rya dukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijuru.
Ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye Imana gusa, tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababara.
Byabaye ngombwa nibejo ntashoboye kuba batuma ninjira hano. Ariko ko none naje kukiriyo cyo kwifatanya nako gahinda duhagazemo.
Twe nk'abakirisitu rero, uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa, mbega misa ziri gusabwa, n'icyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ibya leta nabyo.
Padiri Ubaridi Rugirangoga yatabarutse ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2020 aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu. Aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 yari akirutse. Yapfuye yari amaze imyaka 36 ari umusaseridoti. Umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diyoseze ya Cyangugu ari nayo akomokamo. Nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza, bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire Temistocle.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ejo ku munsi wa mbere amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara. Mu Burundi gisata kijejwe gukinga ibiza kivuga ko uwo munsi washitse bwihe ibonekeza ibiza biturutse ku myuzurira y'amazi n'imiriro bihitana batari bake. Idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Abantu batari munsi y'amajana 5 nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nk'uko byerekanwa n'igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro ihitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barengabo, hakiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nk'uko ico gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura.
Nk'ayo makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse yacari mike cane, hari ntazo zishika zitanu zitararonka intara nka Nyamwaro, Cankuzo, Bubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose, ma provinsi yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye, ziho tugora turacari bake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi kikiri ingorane ni ibigega byo gutabara. Murabiye nk'ayo byashyize mu Gatumba cyangwa ibyashyize inyempundu mu Cibitoke n'ahandi, tumara iminsi 3-4 tutararonka mwe tubagarukira kuko atakigega dufise ari cifungurwa ari amahema canke imiti
abibuka neza ingene ibiza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze
ibizo ryaje bukebuke muta masacha yejo nta muntu umwe arasubiye kuryama ngaha mu kagaca abantu bari kuba rimuka bose nta muntu umwe akihaba bose bose bimwe twa
twenyene turi benshi bure twa tuko turi bugisha rana bamaze kugenda senke obimate dusanga amazi no mundi ndi nyuma yacu ngaho za bomotsi
irwande givyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa no kwasigaje hibonekeze izindi mpanuka z'ibikoko ziva mu kiyaga ca Tanganyika zikajya abantu mu mezi atandatu aheze imvubu zisha abantu 10 ibujumbura no mu bumanuko bw'igihugu inyanza lake mamere sabushimike atwarishije amenye abagenzi bibidukikije reza midura nature arasigura igituma imvubu zisigaje zisohoka mu mazi zikiye inkombi
izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe nabo bantu ahantu zahora zirisha ntiyakiriho harubatswe amazu ahandi hararimwa kuva inyanza lake kuduga guca mu rumonge kuduga mu kigwena mu minago gushika ku magara aho hose imvubu zica ziburaho zirisha naho ziza ziratembera ishavuri kigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica barovyikana n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga ibujumbura mu gisagara igashika kuri Stella haba hari ikintu cahindutse amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe
igisata kiri mu gipolisi kijeje gukinga impanuka kirafise ico gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cane cane mu gihe c'imvura
guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura kudasubira kubaka ahantu hatakwiye kubakwa iki nacho gusibura imiserege ayo mazi ava ku mabati twomenyerera kwashira mu binogo vy'amabuye kugira tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo isi ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hotegwa ibiti
mu myaka 10 iheze impanuka ni kimwe mu vyahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara cane cane mu bihugu vy'akare ka Afrika y'ibiyaga binini nkuko vyerekanwa n'ishamwe mpuzamakungu ONU Pierre Clavé ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavé kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Colonel Charles Sematama yari umusirikare wa leta ya Kongo ahagarariye regime y'ingabo za FRDC zikorera mu karere ka Kichanga none harakivuye mu buraruko yaratorotse igisirikare cya leta ya Kongo FRDC aja kwifatanya n'abagwanyi batwirwaneho mu ntara ya Kivuye mu bumanuko bayobowe na Colonel Makanika Michel Rukunda nawe amazi umwaka yiyongoye ku gisirikare cya FARDC umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedas Ngabo ari Uvira yavuganye na Colonel Makanika amubwira ko Colonel Sematama Charles yamushikiye
yaraje yatugezemo iri kumwe turafatanyije mugambi wo kurwanya abaturage
yaba yarababwiye ko ariye impamvu yatumye ava mu gisirikare cya FARDC akabasanga mwebwe Colonel Makanika
iza mpamvu natwe zadukuye mu gisirikare cya leta zikatungana kubana n'abaturage nokwanga kurebera abaturage bishwa leta irebera iyambu inshingano zayo aho bigashigikira abatemba abaturage nezo mpamvu zatumye imiborongo y'abaturage bari gupfa bishwa rubi bazi akarengane niyo yamuzanye na yatuzanye na yazanye nabandi mwezokana nabandi
yaba yaraje cyari abageraho gute
igihe yazi ni ukizi ariko njewe ndero gusako yatugezeho ejo dimanche
hari abandi basirikare yabayacikanye nabo
oya ejo wenyine indi nabazaza wenyine ntabwo ari ibintu bisaba ko yana basirikare Minisitiri agenda
ubushake. Umwaka mucitse igisirikare cya Kongo, umuza gutabara abaturage, hari ikintu kuva mwagera ngo cyaba kimaze guhinduka.
Cyarahindutse kinini cyane, kwabashe gutuza abaturage mu duce twabashe gukuramwo abicanyi, ubwo abaturage baratuye, barahinga, baroroye, abana bariga, ni intambwe ikomeye y'amayira ataragendwa garagendwa, urumva iyo ni intambwe itaringo imaze kugerwaho n'izindi zizagerwaho
ko Colonel Sematama yacitse igisirikare cya leta akabasanga ntimufite ubwoba yuko leta izongera imbaraga mu kubarasa kandi mwari mufite abandi banzi bataboroheye barimo ba mayimayi ndetse n'inyeshamba z'abarundi za leta itabara
n'ubundi imbaraga ntabwo itazongereye yazongereye abica abaturage izibongera munsi ku munsi inazibongereye si igitangaza nuko ahubwo yakwisubiraho yabarumbwiye tese leta niyisubiraho igakora inshingano zayo tese muzogera gute nako kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera kubicanyi bari kwica abaturage bari kutwicira bari kugihekura nta zindi izizongera nazo si gutangaza ni ibisanzwe turabizi ko ari uwo mugambi ije yagombye ko leta yabikoze ahubwo ikora ibitari byo
ko abasirikare bakomeje kwiyongera muri twigwaneho ntishobora kuzahindura umurongo yari ifite wo kurinda abaturage bigahinduka umutwe w'igisirikare witwaje ibigwanisho
nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage ntabwo wahinduka abaturage bafite akaga bari mu ntambara barishwe umunsi ku munsi baranyegwa barasenyerwa uruma nta mpamvu umurongo wahinduka kurinda abaturage kuko n'ubundi ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo aho twari mu gisirikare cya leta twari dufite imirimo twagomba gukomereza muri iyo hano nta fiyeri ihari nta zindi nyungu zihari ukwiye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi tuginari duhumeka nta kandi kazi dushinzwe nicyo twambaye gukunda abaturage n'ibyabo nta murongo wahinduka rero
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye mwakoze kudutega amatwi mubwire umunsi mwiza w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakozi bakozi
Watanga makuru ahumuriza Watanga ijambo kuri bose yo tabangura Unyaki imaze isamirana ijize gusa ijo jayiranze Radio, ijwi rya Amerika, yabaye